Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi muri we neza. Aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkunikije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe amakuru.
Thank you for the trust.
Murakoze ku cyizere mungiriye mu nshinga kuyobora uyu muryango. Munyemerere akakanya mbizeze kuzabikora n'ubwitange.
Of my commitment.
Uyu ni President Paul Kagame w'u Rwanda. Ijambo rye ryasemuwe na Jeffrey Mutagoma. President Paul Kagame yaramaze gutorerwa kuyobora umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba EAC.
Senhari muza makungu mpana vyaha uyu munsi kwa gatanu yaheze irarekura Laurent Gbagbo yahoze ari president wa Côte d'Ivoire.
Al-Shabab n'umutwe wa leta ya Kiislamu barimo bararwanira mu majyaruguru ya Somalia.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyakoze ibitero by'indege byahitanye ubuzima bw'abagwanyi 24 bo mu muhari w'Intagondwa.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yatangaje uyu munsi ko ivuye mu masezerano yari ifitanye n'Uburusiya, amasezerano yo kugenzura intwaro za kirimbuzi.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Sentare mpuzamakungu mpana vyaha uyu munsi kuwa gatanu yahevye irarekura Laurent Gbagbo yahoze ari perezida wa Côte d'Ivoire nyuma yaho yambikiwe izera mu kwezi guheze ku vyaha vy'ubwicanyi yagirizwa. Abacamanza bemeye kurekura uyu mugabo afise imyaka 75 hamwe na Charles Blé Goudé yahoze ari umushikiranganji ajejwe ugwaruka, maze baca bategeka ko azoba arabaye mu gihugu kitatangajwe cyane kitavuzwe mu kurindira ko itaba urubanza ruzokunguruzwa n'abashikizamanza. Abaye umutetsi yahoze ari umukuru w'igihugu wa mbere arengutse imbere ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha irahe. Gbagbo yambitswe izera kw'igenekezo ya 15 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka ku vyaha vyose yagirizwa nyuma y'amatora yo muri Côte d'Ivoire yabaye umwaka w'2010. Abantu barenga 3,000 ku mpande zose barishwe nyuma ya Gbagbo yankiye kwemera ko yatsinzwe amatora na Alassane Ouattara atwara icyo gihugu muri iki gihe yarashigikiwe n'amakungu.
Muri Somalia, Al-Shabab irimo iraharwanira kuva mu kwezi kwa 12 gushize n'umutwe wa leta ya Kiislam Daesh mu magambo ahinnye mu karere k'imisozi y'intara ya Bari ni mu majyaruguru y'igihugu. Nk'uko inzego z'iperereza za Somalia zibitangaza, Al-Shabab yirukanye Daesh mu midugudu ibiri, uwitwa El Mirale n'uwitwa Shebab. Iyi mitwe yombi, Al-Shabab rero na Daesh, irashaka kwigarurira ubutaka no kugenzura ubutaka nyine, hanyuma bakabona nuko barya imitsi y'abacuruzi. Umuvugizi wa Al-Shabab Al-Mahmoud Dere avuga ko Daesh ari kanseri igomba kurandurwa muri Somalia. Na Hussein Sheikh Ali wigeze kuba umujyanama mu by'umutekano wa perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmayo avuga ko imitwe yombi Daesh na Al-Shabab ari ikibazo gikomereye leta ya Somalia.
Muri kumwe abandanya kumviza iradio Ijwi ya Amerika. Igisirikare cya Leta Zunze Amerika ejo ku munsi wa kane cyaratangaje ko cishe abagwanyi 24 mu bitero by'indege cyakoze ku munsi wa gatatu mu micungararo y'igisagara cya Shebele hagati mu gihugu cya Somalia. Ibiro vya gisirikare cya Amerika mu ntara ya Afrika AFRICOM vyashikirije itangazo rivuga ko ata musivile n'umwe yaguye canke yakomerekeye muri ivyo bitero. Ivyo bitero bibaye hari haheze ikiringo kiri munsi indwi zibiri igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikoze ibitero by'indege vyahitanye ubuzima bw'intagondwa za Kiislamu 52 zari zakoze ibitero ku ikampi igisirikare cya Somalia. Umurwi w'intagondwa Al-Shabab uracari mu bibanza bitari bike byo hagati hamwe no mu bumanuko bw'igihugu cya Somalia. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika carongereje ibitero byacu by'indege kuri uyu murwi mu mugambi wo gushigikira leta ya Somalia yemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagatawe yatangaje uyu munsi ko ivuye mu masezerano yari ifitanye n'Uburusiya, amasezerano yo kugenzura intwaro za kirimbuzi zishobora kurasa muri kilometero 5,500. Aya masezerano yitwa INF mu magambo ahinnye y'Icyongereza, yashyizweho umukono mu kwezi kwa 12 mu 1987 na President Ronald Reagan wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe, na Mikhail Gorbachev wari umukuru w'icyahoze ari Repubulika ziyunze z'Abasoviyeti. Yatangiye gukurikizwa mu 1988, inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi zimaze kuyemeza burundu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko kuva mu masezerano INF bizatangira kujya mu bikorwa guhera ejo kuwa gatandatu. Amerika imaze iminsi irega Uburusiya ko ari bwo bwatangiye kuyarengaho gukora intwaro nshyashya zibujijwe n'aya masezerano. Umuryango wa gisirikari OTAN watangaje ko ushyigikiye 100% icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawo urega Uburusiya ko bwarenze ku masezerano INF, ariko Uburusiya bwo buhakana ibi birego bya Amerika na OTAN.
Muri kumwe n'abandanya komeza iradio hijwe ya Amerika, ibiganiro bya radio yacu tubashikiriza imisi yose ku radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku hijwe ya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi. Twumvikanira ku metero
ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ijwi rya Amerika, tujye mu makuru yo mu biyaga bigari. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ishoje imirimo yayo iya Arusha muri Tanzania, yemeje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agiye kuyobora EAC mu gihe cy'umwaka umwe. Ku bindi baganiriyeho tubibaze Geoffrey Mutagoma wabidukurikiraniye.
Inama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba niyo ya mbere iteranya muri uyu mwaka, ikabibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri. Iya Arusha muri Tanzania, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasimbuye Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ku buyobozi bw'umuryango.
Thank you for the trust.
Murakoze ku cyizere mungiriye mu nshinga kuyobora uyu muryango. Munyemerere aka kanya mbizeze kuzabikorana ubwitange.
Of my commitment.
Inama yiyemeje gusuzuma ubusabe bw'igihugu cya Somalia bwo kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba no gushyigikira igihugu cya Kenya kuzaba mu bigize inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye mu mwaka 2021 kugeza mu 2022. Nubwo itangazo risoza iyi nama ryavuze kuri bimwe mu bibazo byo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, inama ntigeze itobora ngo igire icyo ivuga ku byerekeye umwuka utari mwiza ukomeje kugaragara hagati ya bimwe muri byo. Ijambo rigufi Perezida Paul Kagame yavuze yakira ubuyobozi bw'uwo muryango, yavuze ko badashobora kwemera ko wasubira inyuma mu gihe wari utangiye gutera imbere. Itangazo risoza iyi nama kandi ryavuze ko bakiriye raporo y'umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi bwana Benjamin Mkapa. Bongeye gusaba ibihugu bigize uyu muryango gutanga ku gihe umusanzu w'amafaranga bisabwa kugira ngo byirinde kudindiza imirimo yawo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2559 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9591 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ibi rarani vy'amafaranga igihugu cy'u Burundi giheraniye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ntivyavuye kugushaka kucyo gihugu. Abashinga amateka barundi bari mu nama shinga amateka y'umuryango bemeza ku Burundi buzokwikura uyu mwenda. Ni inkuru ya Raymond Zimana umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika ari i Bujumbura.
Mu gikorwa abashinga amateka b'abarundi bari mu nama shinga amateka y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko batumwe niyo nama mu gihugu baserukira cokuraba aho ivyo kwinjira muri uyo muryango bigeze. Kuri uyu wa gatanu abashinga amateka babonanye n'abamenyesha makuru mu bibazo byagarutswe ko nekejanye n'ibirarane Uburundi bufitiye uyo muryango byangana n'ayarenga gato imiliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika mu kwezi kwa 12/2018. Abo bashinga amateka bemeza ko Burundi butigeze bwanka kuri iyo ntererano. Victor Burikukiye arongoye umugwi w'abashinga amateka b'abarundi bari mu nama shinga amateka yayase avuga ko ikibazo cy'ibirarane atari cyo Burundi gusa ariko kizoterwa umuti buhoro buhoro.
Kumenyekanisha ibyo bibazo ko bihari aho byega mugabo kandi tutiyo bagije ibibazo giye kugifise mugabo tukaza mu buryo buke bushobora kuba buboneka kandi barabikora bavuga ngo isorozoro rigwiriyo rija bakaza barakuramo kimwe shika muzogenda neza nibaza batangura bizotera ko n'ibindi bihugu naho bumva bamwe batera induru zibyerangode bamwe bose barafise ingorane zabo ariko banataratangana rumwe banashaka kandi bariko barakora
kuri icyo kibazo nyene. Umushinga amateka Jean Marie Muhigwe avuga ko Uburundi bugiye kwitorera umuti kuko inzitizi zakuweho. Yemeza ko byatumwe n'ingorane y'amategeko y'uyo muryango bitavuye kugushaka kwa leta y'u Burundi afatira ku mwaka w'amafaranga w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko utatangurira rimwe n'uwo Burundi.
Imurazi yuko ikoreshwa ry'amafaranga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko iyo tegeko rwa budgetaire itangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu w'uyu mwaka. Twebwe rero leta y'u Burundi taraba guhinyanyura ubwirizwa shingiro. Imurazi yuko rwa budgetaire mu Burundi yatanguye tariki imwe z'ukwezi kwa mbere gushika tariki 31 Kigarama. Rero leta y'u Burundi imaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga yaza kwikazanura ngo itange intererano yaryo tuza dusanga umwaka w'amafaranga muri Afrika y'Ubuseruko igihe rwa budgetaire yo mu karere iza irikirahera ugasanga rwa Burundi buriko buratanga amafaranga y'uwo mwaka na y'umwaka uheze. Naho rero hagiye haba iyo kimire desariere.
Abo bashinga amateka bemeza ko Burundi buheruka kuriha umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo kugabanya ibirarane bafise. Bavuga ko igihugu cy'u Buganda ari cyo cyonyine kidaheranye muri uyo muryango. Ikindi kibazo cyabajijwe nuko Burundi buzokoresha ifaranga ry'iyo muryango mu gihe ibihugu bigize iyo muryango byihaye ihangiro ko rizotangura gukora mu mwaka wa 2024. Jean Marie Muhigwa yizeza Abarundi ku Burundi butazosigara inyuma.
Iyi ni hangiro igira gatatu muri za nkingi zo kuja hamwe. Yizera ko igihugu cy'u Burundi twagiye muri uyu muryango kubera yuko byari ngombwa kutuja hamwe n'abandi kuko burya ubugire gire bugira babiri. Rero ntanyeka yuko igihugu cy'u Burundi kurya twabyifashemo no mu zindi ntambuko n'iyi ntambuko ntibukuka eburiteguye n'amatenga twagira rero.
Kuri icyo kibazo cy'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ubundi yagize icyo akivuga ko ni umushinga amateka Leontine Nzeyimana aho yemeza ko ibihugu bitanu ari byo bimaze kwiyemeza kurikoresha muri uyu muryango. Igihugu kimwe aricyo Sudani y'Epfo kikaba aricyo kitaratera umukono naho bizeye ko kizobikora. Ikindi yashikirije yemeza ko hari ibikorwa by'ibanze bitegerezwa kuva mu nzira kugira iryo faranga ritangure gukoreshwa. Aho ni nk'ibijanye no gukuraho imipaka ku rudandazwa muri ako karere niyo douanier mu rurimi rw'Igifaransa. Naho bemeza ko bigeze ku ntambwe ishimishije no gushyiraho isoko rusange ry'uwo muryango ikibazo kigikeneye ibikorwa bitari bike nk'uko byemezwa n'abo bashinga amateka. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika amakuru yo mu biyaga bigari tuyakomereze mu Rwanda aho bijihije ku nshuro ya 25 umunsi w'intwari ku rwego rw'igihugu wabereye ku gicumbi cy'intwari I Kigali ariko wanabereye hirya no hino mu midugudu Asumita Kabo yaraduhiye inkuru
Nubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atitabiriye uyu muhango ariko yahaye ubutumwa Abanyarwanda binyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yabifurije umunsi mwiza anagaragaza ko ubwitange bw'intwari z'u Rwanda butapfuye ubusa Perezida Paul Kagame mu butumwa bwe yagize ati ku ntwari zose z'igihugu cyacu n'abagiharaniye twibuka uyu munsi ubwitange no kwiyemeza byanyu ntabwo byapfuye ubusa ni umukoro wa twese kugira ngo iryo terambere rikomeze mu gihugu tugira aho twifuza ku gicumbi cy'intwari z'igihugu niho habereye umuhango w'uyu munsi ku rwego rw'igihugu waranzwe no gushyira indabo ku mva z'intwari zihashyinguye Minisitiri w'umuco na siporo Nyirasafari Esperance yavuze ko Abanyarwanda bakwiye kwigira ku ntwari z'igihugu bagakomeza no kurinda ibyagezweho
kuri uyu munsi twari twahisemo insanganyamatsiko vuga ngo dukomeze ubutwari mu cyerekezo twahisemo ni ukuvuga ngo nk'igihugu dufite ibyo twahisemo n'ubundi bishingiye ku bumwe kureba kure kumenya gusobanura no kuba wabazwa ibyo ukora ukorera abanyarwanda icyo cyerekezo rero n'ibindi byerekezo dufite haba mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere turasaba abanyarwanda ko bagikomeraho bakarinda ibyo tumaze kugeraho kandi bagaharanira ko nta waza ngo abisenye
uyu munsi w'intwari abakomoka mu miryango y'intwari usanga bagaragaye ndetse nabo bagira uruhare gushyira indabo kumva zishyinguwe mababo muri aba harimo musaza wahoze ari ministre w'intebe Agathe Uwiringiyimana ndetse n'umwana bereye Nyirasenge nabo bagize icyo bavuga kuri uyu munsi
kira ku bupfura yakundaga abantu yakundaga igihugu kugeza naho yitanga natwe rero icyo byadusigiye ni umutima nk'uwo ndetse no gufasha bagenzi bacu abo tubasha guhura nabo ntago yigeze yerekana gukunda umuryango wacu cyane cyangwa se kurobanura ahubwo yakundaga abantu kimwe agakunda igihugu kimwe agakunda ko abana biga ari abakobwa ari abahungu nta moko nta muryango runaka ntake
nitwa Hangimana Gaspar ni mushiki wanjye nk'abasengeneza be nk'abana banjye nabo bakomeza bagakura bagatera ikirenge muke
Deo Nkusi umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'imidari impeta n'ishimwe yavuze ko ubutwari butareberwa gusa mu bikorwa bya gisirikare uyu muyobozi asaba urubyiruko gukomeza umuco w'ubutwari ku byo bakora byose
abana bakura bazakurana umuco w'ubutwari izandangagaciro z'ubutwari banamenye ko ubutwari atari urugamba gusa atari intambara atari bwa butwari bwa kera ariko n'ibikorwa byose by'ingirakamaro ibikorwa by'intangarugero byose ni ubutwari nk'uko tujya twumva ibihembo by'umuntu wagize ibintu avumbura bifitiye akamaro igihugu bifitiye akamaro abatuye isi ibyo byose ni ibikorwa by'ubutwari tukibaza rero yuko abana bacu abo bazabyara u Rwanda rw'ejo n'ejo bundi ruzarufite abantu koko b'intwari barwubaka barushakira ineza barushakira iterambere barushakira imibereho myiza mbese muri rusange
intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu kugeza ubu ari by'imanzi imena n'ingenzi zishyirwamo hashingiwe ku bwitange bugaragara mu bikorwa zakoze n'akamaro byagiriye abantu kugeza ubusibye intwari zashyizwe muri ibi byiciro uko ari bitatu urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'ibyishimwe ruvuga ko rukomeje gukora ubushakashatsi ku bandi bantu bagiye basabirwa kuba intwari hagiye gushira imyaka igera kuri n'uru rwego ruvuga ko rufite amazina y'aba bantu ariko rutarageza igihe cyo kuyatangaza Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese kumurika muri abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko rero mubimenyereye iminsi yose kwa gatanu hayamango nica gihe cyo kwashikiriza amakuru ya siporo n'inkino bitekanijwe mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda. Reka aya makuru rero tuyatangure mu Burundi aho turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka miliyo neza Evariste.
Mwiriwe neza Fredi.
Mwiriwe neza mutubwire mu ncamake amakuru y'inkino zitekanijwe mu mpera z'umwaka zindwi n'izihe. Eka ndabona ko muhava muvuga cyane cyane kuvyerekeye umukino wa volleyball hamwe n'urukino rukomeye cyane rwose ruzohuza ugaruka bwo mu Burundi n'igihugu cya Niger. Tubwire tutangure cyane cyane kuri ku makuru yerekeye inkino za volleyball ibitekanijwe n'ibihe muri indwi.
Inyuma yaho habereye ku munsi w'Imana itournoi itano yahuje imigwi yose ikina mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'u Bujumbura urukino inkino zo kugurura ihiganwa kuri w'Imana. Rero hategekanijwe inkino zitatu zo kugurura iryo higanwa. Ku ruhande rw'abakenyezi n'abigeme hategekanijwe inkino zibiri urukino ruzohuza umugwi witwa Lesas n'umugwi New Colombe hamwe na Muzinga uzohura n'umugwi BVC. Ku ruhande rw'abagabo naho hategekanijwe urukino ruzohuza Amitare umugwi wa Meriya Bujumbura hamwe na Bujumbura Uwezo wa ndani. Ahantu babwira ko muri ino migwi izotangura higanwa kuri w'Imana umugwi Muzinga w'abigeme ari watahukanye igikombe muri tournoi iheruka tournoi yo kugurura ino higanwa ry'umupira w'amaboko mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball Bujumbura mu cyicaro cya mbere.
Izo nkino zose zobera mu gisagara cha Bujumbura canke mu bindi bisagara?
Izo nkino zose zobera mu gisagara cha Bujumbura kuko ari higanwa ryo mu gisagara cha Bujumbura. Ni higanwa rero ritunganywa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu gisagara cha Bujumbura. Ahantu kugira Fredi yuko ari ryo higanwa mu Burundi rifise imigwi myinshi kuko mu gihugu hagati imigwi ikina volleyball harugwa atari myinshi cyane nk'i Bujumbura. I Bujumbura abanza gukina bagaheza higanwa ryo mu gisagara cha Bujumbura bakabona guhura rero n'imigwi yo mu gihugu hagati.
Tugarutse kuri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru naryo giteguriye gute ugaruka go mu Burundi gwifashe gute muri iki gihe?
Ugaruka go Burundi gwafashe indege ku munsi wa kabiri w'inondwi rugana igisagara cha Niger muri Nigeria aho rero Burundi bugiye gukina muri no higanwa y'imigwi serukira bihugu y'abasore batarenze imyaka 20 no kuvuga yuko rero umugwi w'intamba mu rugamba wagiye witeguye nkuko umumenyereza w'umugwi Josele Bifonse yabwiye abamenyesha makuru. Nuko rero uwo mugwi w'intamba mu rugamba wagiye witeguye ndetse ukaba ratumye ko n'umukinyi rurangiranwa asanzwe akina mu gihugu cy'Ubuholande yaje gukina gufasha umugwi w'intamba mu rugamba batarenze imyaka 20 Josele Bifubusa rero ariko abwira abamenyesha amakuru yamenyesheje ko umugwi amenyereza yiteze kuzobwira byiza naho uzohura n'imigwi ikomeye. Ahantu kubwira Fredi yuko umugwi w'intama mu rugamba uri mu mugumwe n'umugwi serukira gihugu wa Niger wakiri higanwa uri kumwe kandi n'umugwi serukira gihugu wa Nigeria umaze gutwara ibikombe byinshi bya Afrika hamwe rero n'umugwi bafana wa Afrika y'Epfo. Kuri wa gatatu rero igihe cy'isaha 2:33 mu ijoro abakozi b'umupira w'amaguru bahanze amaso igisagara cya Niger.
Mu kanya gatoya cyane rwose ayo makipe y'urwaruka iyo intamba mu rugamba yoba yarizi iyo ekipe bizotana mu mitwe yo muri Niger?
Na rimwe barigera tana mu mitwe ariko gusa ico no kubwira Fred nuko umugwi ntamba mu rugamba batarize imyaka 20 sico kimwe n'umugwi w'abakuze atari mu bari rwashike mu nkino za nyuma umugwi ntamba mu rugamba batarize imyaka 20 rero warashobora gukina muri gihe mu kimwe amajeri 1995 ukina muri Nigeria aho rero washoboye gushika no mu rukino rwa nyuma ariko utashoboye gutwara igikombe gucyo waranose nakajyo umwaka ukurikira gihe mu kimwe amajeri 1996 ukuja mu nkino z'isi imugihugu cha Qatar
Evariste tuzo gutera kamo ku munsi wa mungu kugira ngo uduhe amakuru cyane cyane yerekeye ibizo byavuye mu rugo rukino murakoze
murakoze nawe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda naho hari amahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru igikombe cy'intwari na championnat yo mu kiciro cya mbere mu makipe y'abagabo championnat muri volleyball izakomeza ejo kuwa gatandatu turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda kuri telefone nizeye ko imirongo imeze neza byatunaniye biracikagurika hanyuma Jean-Claude tukamushakisha tukamubura ibyo ari byo byose muri mu mpera z'iki cyumweru Jean-Claude azabigarukaho mu makuru yacu nyine yo mu mpera z'iki cyumweru mu mupira w'amaguru irushanwa ry'igikombe cy'intwari volleyball championnat mu kiciro cya mbere ku makipe y'abagabo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugiye ku musozo rero w'aya makuru noneho Fred amakuru twabwiye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mu magambo make
Thomas amakuru ahambaye inkuru cyane rwose ihambaye twavuze mu kanya gaheze nuko sentare impuza makungu mpana byaha uyu munsi kwa gatanu yaheze ikarikura Laurent Gbagbo yahoze yari perezida wa Cote d'Ivoire nyuma yaho yambikiwe izera mu kwezi guheze ku byaha by'ubwicanyi yagirizwa abacamanza bemeye kurekura uyu mugabo afite imyaka 25 hamwe na Charles Blé Goudé uwo yahoze yari umushikiranganji yajejwe gwaruka maze baca bategeka kwazoba arabaye mu gihugu kitatangajwe mu kurindira ko yitaba urubanza ruzokunguruzwa n'abashikizamanza
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje uyu munsi ko ivuye mu masezerano yari ifitanye n'Uburusiya amasezerano yo kugenzura intwaro za kirimbuzi zishobora kurasa muri kilometero 5,500 aya masezerano yitwa INF mu magambo ahinnye y'Icyongereza yashyizweho umukono mu kwezi kwa 12 mu 1987 na Perezida Ronald Reagan wa Amerika w'icyo gihe na Mikhail Gorbachev wari umukuru w'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyeti atangaza rero icyemezo cyo kuyavamo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko bizatangira kujya mu bikorwa ejo kwa gatandatu umuryango wa gisirikari OTAN watangaje ko ushyigikiye 100% icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari OTAN ari na Amerika bari ku Burusiya ko bwaribwo nyirabayazana kuko bwongeye gukora intwaro zibujijwe n'aya masezerano ariko Burusiya burabihakana
twabwiye kandi ku gisirikare cya Leta Zunze Amerika ejo ku munsi wa kane cyatangaje ko cishe abagwanyi 24 mu bitero by'indege cyakoze ku munsi wa gatatu mu icungara rw'igisagara cya Shabele hagati mu gihugu cya Somalia ibiro bya gisirikare cya Amerika mu ntara ya Afurika AFRICOM byashikirije itangazo bivuga ko nta musivile n'umwe yaguye cyangwa yakomerekeye muri ibyo bitero Ivyo bitero bibaye hari haheze kiringo kiri munsi indwi zibiri gisirikare ca Leta Zunze Amerika gikoze ibitero by'indege byahitanye ubuzima bw'intagondwa za Kiislamu 52 zari zakoze ibitero ku ikampi gisirikare ca Somalia umurwi w'intagondwa Al-Shabab uracari mu bibanza bitari bike byo hagati hamwe no mu manuko bw'igihugu ca Somalia gisirikare ca Leta Zunze Amerika carongereje ibitero byacu by'indege kuri uyu murwi mu mugambi wo gushigikira Leta ya Somalia yemewe n'ishyirahamwe
Hagati aho Al-Shabab irimirarwana kuva mu kwezi kwa 12 gushize n'umutwe wa leta ya Kiislam Daesh mu magambo ahinnye mu karere k'imisozi y'intara ya Bari ni mu majyaruguru y'igihugu nk'uko inzego z'iperereza za Somalia zabitangaje Al-Shabab yirukanye Daesh mu midugudu ibiri uwitwa El Mirale n'uwitwa Shebab iyi mitwe yombi Al-Shabab na n'umutwe wa Kiislamu nako n'umutwe wa leta ya Kiislamu yombi irashaka kwigarurira no kugenzura agataka no kurya imitsi y'abacuruzi umuvugizi wa Al-Shabab Al-Mahmoud Dere avuga ko Daesh ari kanseri igomba kurandurwa muri Somalia.
Twabibutsa kandi ko twababwiye ko hariho n'inama ikomeye yabaye inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika mu Seruko, akaba Perezida Kagame yatowe kuyobora uyu muryango mu kiringo cy'umwaka. Juti mwese mukunda iradio hejwi ya Amerika biganiye twateguriye kuri isaha bigaruke ngaha tubonye ho kandi akanya kugushimira Peter yadufashe mu ngebwe izuma hamwe na Fasire yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikirijwe na Frederic Nkunikije
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza na weekend nziza, murakarama. Thank you.